Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ni kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse mwese mu duce z'amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatatu itariki 17 y'ukwezi kwa gatanu mwaka 2019 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Mubona nkina amashinga mateka utaha twokora iki kugira ngo buhoro buhoro ibi bitaba bigenda byubahirizwa bishobore kuzuza birubahirizwa.
Uyo ni Pascal Nyabenda umukuru w'inama y'amashinga mateka y'u Burundi.
Iyo ico tubona cokogwa nuko abantu bo kwinterioriza na loi organique sur les finances publiques kuko ni nkayo constitution ijanye n'ibintu byo gutunganya iby'amafaranga ya leta.
Uyo nawe ni umukuru wa sentare ibahiriza amatungo ya leta mu Burundi. Inkuta kimwe n'inkuru yerekeye abanywanyi umuhari FDLR basabiwe kugumizwa mu yohero mu kiringo cy'iminsi 30 ingwano ibandanya hagati y'abamayimayi n'abanyamurenge mu buseruko bwa Congo hamwe n'ikiganiro Amerikana turabigaruka ko mu kanya kari imbere. Mbere ya hariko reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloise Bigirimana atubwira amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Frederic Nkundikije, ndamutse n'abaduteze amatwi. Kuyavugwa muri Afrika, abasirikare bari ku butegetsi hamwe n'abakuru babari mu myiyerekano muri Sudani barumvikanye ku kiringo cy'imyaka itatu cya leta mfata kibanza izogana kuguha ubutegetsi burundu abasivile. Ibyo byatangajwe n'umwe mu bajenerale bari mu kanama karongoye igihugu. Lieutenant General Yasser Al-Atta yavuze ko amasezerano ya nyuma yo gusangira ubutegetsi azosinywa mu masaha 24 n'umuhari Alliance pour la Liberté et le Changement watanguje iyo myiyerekano. Yashikirije ko muri iyo myaka itatu y'imfata kibanza amezi atandatu ya mbere azorangwa no gusinya amasezerano y'amahoro n'abarwanya leta mu bice by'igihugu birimo intambara. General Ata yashikirije kandi ko mu kiringo cya leta mfata kibanza inama nshingamateka izoba igizwe n'abashika 300 umuhari Alliance pour la Liberté et le Changement ukazohabwa ibice 67% abandi basigaye bazova mu migambwe ya politike muri ico gihugu. Muri Afrika kandi abantu bitwaje inkoho barishe abayoboke ba Katolika bane bari mu rugendo rw'idini mu buraruko bwa Burkina Faso inyuma y'umunsi umwe umupadiri n'abandi bayoboke biwe batanu bishwe kivunga nkuko bishikirizwa n'umutegetsi w'ishengero Katolika yashikirijwe jo ku munsi wa kabiri. Igihe bari muri urwo rugendo bafise n'igishushanyo cya Bikira Mariya mu gisagara cya Wahigwa ku munsi wa mbere niho umugwi w'abakoriterabwoba wabiraramwo bica bane bongera baturira ico gishushanyo cya Bikira Mariya nkuko byashikirijwe n'umuvugizi wa katedrale y'Ouagadougou ku murwa mukuru wa Burkina Faso. Perezida Roch Marc Christian Kabore wa Burkina Faso asaba abanyagihugu arongoye kuguma bunza urunani akagabisha ko ibyo bitero bigamije gucanishamwo amadini aho bibiri bya bitatu by'abanyagihugu ari abayoboke ba Isilamu ikindi gice cya gatatu n'abakristo. Burkina Faso yarasinzikajwe n'ibitero by'ubwicanyi by'urutavana ko bikorwa n'imihari y'iterabwoba ishamikiye ku idini rya Kiisilamu. Kuva mu mwaka w'2015 abantu bashika amajanane bakaba bamaze kwicwa nk'uko bishikirizwa n'itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Hanze ya Afrika, ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Amnesty International rivuga ko ryibaza ko leta ya Maduro yakoze ivyaha bihohotera ikiremwa muntu muri Venezuela kandi rigashaka ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha ibitohoza. Ko Amnesty ivuga ko habaye gukorera hamwe hagati y'inzego zijejwe umutekano muri Venezuela kugira bice uwo wese akekwa kuba atavuga rumwe na Perezida Nicolas Maduro, cane cane ababa mu duce tw'igihugu tubamwo abakene. Amnesty ivuga ko abategetsi bo ku rwego rwo hejuru barimwo na Perezida Nicolas Maduro bari bazi ivyo vyabaye kandi atangingo nimwe bafashe zo kubihagarika. Ishirahamwe mpuzamakungu ni igisata caryo cy'agateka ka muntu gisaba gisabwa na Amnesty gushiraho umurwi w'abatohoza kuri ibyo birego mu nama yabo yo mu kwezi kuza, kandi sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe mu Buholandi nayo igatangura gutohoza kuri leta ya Maduro. Hano muri Amerika, perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump yarabeshuje amakuru avuga ko aterekanya kurungika abasirikare 120,000 mu gihugu cya Iran, nkuko byashikirijwe n'ikinyamakuru cyandikira aha muri Amerika The New York Times. Abasirikare 120,000 bariko bariyumvirwa ko ntiboba rero ngo bagiye gutera Iran, kuko ngo babategura intambara. Bavuga ko ico gikorwa co kenera niburiburi abasirikare benshi barenza abo. Mbushiranganje bwa Amerika bwo kwivuna abansi buza bwaramaze kurungika ubwo ubwato butwara indege z'intambara muri ako karere. Umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na wajejwe imigenderanire n'amakungu Mike Pompeo hamwe na mugenzi we wa Burusiya Sergei Lavrov barumvikanye gukorera hamwe kugira banagure imigenderanire biciye mu kwama baganira. Ibyo babishitseko inyuma y'ibiganiro by'abahuje jo kuwa kabiri mu gisagara cha Sochi mu Burusiya. Naho Pompeo na Lavrov baganiriye bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu byabo bibiri hamwe n'ibibazo mu makungu harimo ibibera muri Iran, Korea ya Ruguru, Ukraine, Syria na Venezuela. Nta kigaragara bashikirije ko bumvikanye ko kuri ibyo bibazo.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza. Kumukona banda jikumbiza ila juhu njuhu ya Amerika isamia nila i Washington DC mukirundi na mukinya Rwanda inhuza mukarele ka Afrika ili ya gabinini. Bamwe mu bashinga amateka Burundi bavuga ko gutora no kwemeza amafaranga leta ikoresha ku mwaka ari uguta umwanya, kuko iyo hageze gushyira mu ngiro ingingo nk'iyo ubushikiranganji bw'ubutunzi buyihonyanga. Babishikirije kuri uno munsi wa kabiri bariko baca hirya no hino integuro y'iteko y'amafaranga leta izokoresha mwaka w'2019 ushira w'2020. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika mu ntara ya Kivu ya Majepfo, Vedaste Ngabo Ndagijimana.
Umukuru wa sentare wubahiriza amatungo ya leta niwe wari wajyanye mu nama nshingamateka iyi nteguro y'amafaranga leta iteganya gukoresha mu mwaka uza. Elizendaye ariko ahihanahana ko ivyumviro n'abashingamateka amenyesha ko hari amakosa agera kuri 16 muri integuro, aho nyangaye ibwirizwa nshingiro mu ngingo ya 181. Umukuru w'inama nshingamateka yabajije uburongoye sentare yubahiriza amatungo ya leta ikinama nshingamateka yakora kugira ngo ayo makosa akosogwe. Pascal Nyabenda arongoye inama nshingamateka.
Muravuga amabwirizwa menshi amarticle ataba yubahirijwe na cyane cyane kuriri bwirizwa rigenga ingene uburyo bwa leta koreshwa mu kavuga byinshi bataba bubahirije imbere yuko shika hano iwacu. Mubona nkina amashinga mateka utaha twokora iki kugira ngo buhoro buhoro ibi bitaba bigenda byubahirizwa bishobore kuzuza birubahirizwa.
Elize Ndaye arongoye sentare yubahiriza amatungo ya leta asanga amakosa menshi aturuka ku kuntu abantu badashaka gushira mu ngiro itegeko rigenga amatungo ya leta uko byanditse.
Iyo ico tubona cokogwa kandi si vyinshi ni kimwe nuko abantu bo kwinterioriza la loi organique sur les finances publiques kuko ni ngayo constitution ijanye n'ibintu byo gutunganya by'amafaranga ya leta. Ubwiye kuraba ingingo nyinshi zitashirwa mu ngiro ubu ushobora gusanga ari ukubera ntibaba barabona l'importance yazo canke nuko zigoye gushira mu ngiro ubunyene. Mugabo izere byose itegeko ryaramaze gushikwa ku mukono rirakurikizwa. Rero mu majambo make no vuga nti icokogwa nuko haba au niveau du ministère des finances cyangwa handi bo basansibilisation kugira itegeko rarwa organique sur les finances publiques abantu bagishiremo bagendereyorize babona yuko disposition zirimo ari obligatoire.
Bafatiye kuri ayo makosa ari mu nteguro y'amafaranga leta iteganya gukoresha mu mwaka w'2019 ushira w'2020. Abashinga amateka basanga kwiga no kwemeza iyo nteguro ari ugutumwanya umushinga mateka Andre Ndayizamba wo mu mugambwe badasigana iprona numwe muri bo
twarahari iminsi n'iminsi yuko l'etat l'exécutif n'a pas le droit de modifier les critères ndibuka ko ari jewe na proposer kugira to équilibrer yuko l'etat toyerekika ika modifier jusqu'à 2% itegeko rivangaha rigenda muri sena ruko muri sena bacha bemera modification de crédit à 100% niko biri n'ubu mu itegeko rya finance bisigura rero yuko duhejeje kuvota budget le lendemain l'exécutif peut modifier tout le budget none umva twebwe turi dukoriye tacho bimaze rero ntuvuge ngo twebwe nito duhurusha leta y'ingeni ikoresha mahera si twibwe c'est l'état qui fait uko bibona ibyo byo uko ngo buzana ngo tukavyemeza ngaha a posteriori c'est même inutile ngo ngomba bakanabireka hari muhinduriki byaramaze kuba modifier byose
kurundi ruhande umushinga mateka Gabriel Ntisezerana watowe n'umugambwe wa CNDD-FDD ari nawe urongoye umugwe washinga mateka w'amaho ujejwe ubutunzi ashikiriza ko ibivugwa mu mushinga mateka Ndayizamba birimo kurenza urugero
cye nibaza ko atari uko kuko nka bije turi ko turiga turabibona yuko 90-95% ibyo twatoye ariko bimeze kandi birespekta ibyo twatoye nka mu mashinga mateka rero nagomba petetre kugira rectificatif kugira ngo n'abantu baza kuvyumva ntibibaze yuko ce que nous faisons ici biba futi à l'heure par le ministre wa finance kuko vyinshi biba biri mu c'est vrai que quelque part usanga ariho ibyo ahindura cyane cyane kuri bijanye kuri limite de 10%
umukuru w'inamashinga mateka abona ko ibivugwa ko haba kurenza urugero ku mafaranga leta ibiteganyijwe gukoresha byo babiva kuri politique yo gutubika uwavubi
girango rero hano muri assemblée nationale muri sénat jure hindura twisanzuye ko dushaka ibiharuro aha twongera biriya kandi abajejwe kwinjiza uburyo no kubusohora babona limit dushobora gukoreramo naho ngira ngo bica bigoranira
kugira aho kutumva kumwe kubijanye n'indeguro y'amafaranga leta ikoresha buri mwaka habamo amakosa ajanye no kurenza aya batigikanyijwe harimo icyakogwa baba bashinga mateka n'urongo y'isentare yubahiriza amatungo ya leta bose basanga kwiye gutegurwa uruganda abegwa n'icyo kibazo bahanahanamo ibyiyumviro kugira ngo aboneke itegeko rigenga amafaranga ya leta ajyanye n'ibihe ku rutonde rw'ibikorwa by'inama nshinga mateka bitegekanyijwe ku igenekerezo rya 2028 za kuno kwezi kwa gatanu abashinga mateka baziga bongere bemeze integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izakoresha mu mwaka wa 2019 ushira uwa 2020 Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika uvuye mu ntara kivu y'amajyepfo
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
ubushikiriza manza ku Rwanda bwarasavye sentare intango ya Kaciro mu gisagara ca Kigali indi minsi 30 yo gupfungwa iby'agateganyo kuri la forge fils baseye yahora umuvugizi wa FDLR na lieutenant colonel Abega yarashinzwe iperereza muri uyo muhari abaregwa bo basavye sentare kubarekura no kujanwa mu kigo ca Mutobo cakira abasirikare batawutse umunyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi niwe yaduteguriye inkuru
umucamanza yafashe iki cyemezo nyuma y'umwanya yamaze asoma ibyaha baregwa bombi bazera Forge Fils wari umuvugizi wa FDL na leto na Colonel Abega bombi bakurikiranyweho ibyo birimo iby'iterabwoba icya cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba wa FDL urwanya leta y'u Rwanda kugambana no gushishikariza abandi gukora ibikorwa by'iterabwoba birimo kandi kugirana umubano na leta y'amahanga bigamije gushoza intambara icengeza amatwara ryo kwangisha leta y'u Rwanda mu mahanga kureba umutwe w'ingabo utemewe ndetse no kugaba ibitero mu gihugu ku rutonde rw'ibyaha bitandatu bari barezwe ubwo bagezwaga mu rukiko bwa mbere hiyongereho ibyaha bibiri ibyo ni icyaha cy'ingengabitekerezo ya genocide ndetse n'icyo gupfobya genocide nyuma yo gusomura urutonde rw'ibyaha abaregwa bakurikiranyweho umucamanza yavuze ko Bazeyira Forge Fils wari umuvugizi wa FDN leto na Colonel Bega wari ushinzwe iperereza muri uwo mutwe bakurikiranyweho ibyaha bikomeye ku buryo impungenge z'ubushinjacyaha zifite ishingiro ko baramutse barekuwe by'agateganyo basubira muri ibyo bikorwa cyangwa bakaba batoroka ubutabera umucamanza yanzura ko kubera uburemere bw'ibi byaha abaregwa baguma muri gereza iminsi 30 mu gihe iperereza ry'ubushinjacyaha rigikomeza abaregwa bari bagaragaje ko barekurwa bakajyanwa mu ngandi mutobo aho bari kwigishwa bagasohoka bajya gufatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu La Forge Fils Bazeye yari yavuze ko ibyo yakoraga byose biterwaga n'ubuyobozi bwe atari gusuzugura Uyu Bazeye yarasobanuye ko yinjiye muri FDLR atazi kuri liste y'imitwe y'iterabwoba ku ruhande rwe Leto na Colonel Bega Nseka nabo nawe yavugaga ko ashingiye ku mirimo yarashinzwe nta gitero na kimwe yakoze ku Rwanda yasobanuye ko ibitero bya gisirikare bya FDLR bikorwa mu ibanga cyangwa ishami runaka rikagaba igitero ritabajije abakuru abaregwa basabwaga kuba bafungurwa by'agateganyo bavuga ko basanga nta rindi perereza rigikenewe n'ubushinjacyaha kuko amezi bamaze mu Rwanda bagiye batanga amakuru mu nzego zose zayakeneye ko ndetse bavugaga nayo bata abasabye bombo ko ari babiri La Forge Fils Bazeye na Leto na Colonel Bega bavuze ko impungenge z'ubushinjacyaha zidafite ishingiro kuko badashobora gutoroka ngo basubire muri FDLR kandi barayimeneye amabanga isomwa ry'urubanza ryabaye abaregwa batitabye urukiko gusa mu iburanisha ry'ubushize bari barubwiye ko batazaboneka mu isomwa kubera ko bose bavugaga ko barwaye kuri uyu wa kabiri ari abunganizi babo cyangwa n'ubushinjacyaha nta n'umwe wari mu rukiko Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika i Kigali.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haheze iminsi 10 havutse intambara hagati y'abarwanyi ba Gumino bo mu bwoko bwa Nyamurenge n'abarwanyi ba Mayimayi bo mu bwoko bw'abanyintu muri territoire ya Fizi no muri Kivu ya Majepfo. Amakuru ava muri ako karere avuga ko ingo zo mu mihana ishika kuri 20 ituwe n'abantu bashika ku 1,500 zose zaturiwe haravugwa kandi abagera kuri 40 bahiriye muri ayo mazu naho igitigiri cy'abaguye muri ingwano kitaramenyekana neza mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma yavuganye na Delphin Ntanyuma umushakashatsi akaba n'umuhinga muri politiki ya Kongo atangura amubaza uko byifashe nyuma y'iminsi 10 ubwo bushamirane butanguye
uko bihagaze uyu munsi ahantu hitwa santere ya Minembwe hatewe guhera umunsi w'ejo bundi batera ahantu hitwa mu Karingi no mu mihana ihegereye kugeza mu Bigo ejo batera ahantu mu bice bya za Kabingo mu biziba urebye niba hafi weste ya Minembwe uyu munsi biriwe barwana ku buryo bari bageze muri metero nkeya z'aho ikibanza cy'indege cya Minembwe kiba bimaze gutwika imihana irenga 20 guhera ku minsi ine y'ukwezi kwa gatanu abantu bamaze guhunga benshi mu mihana myinshi hari abaje bahunga bagaruka muri santere za Minembwe abandi bari muri Mikenke naho ni muri hagufi ya Minembwe hari abandi bahunze nabo bagiye mu bibira ubwo guhunga kw'abantu hariya ni ibintu ubona bigiye bimera nk'aho ari ibintu bisa n'iby'amoko ariko ko hari abahunga bahungira hamwe nubwo badahuje ibyo bita faramoko
iyo uvuze imihana 20 ubuvuga nk'abantu bangahe ugereranyije
ndakeka ko ntaruro nta n'umuntu yovuga ariko ushobora gutekereza ko umuhana ukiba mu ingo zirenze 20-30 kuri ya moyeni y'imiryango yacu y'inyafurika cyane cyane muri Kongo hariya muri ese n'abantu benshi n'abantu barenga muri buri muhanda abantu barenga 300,000 abo ni abatwikiwe imihana wenda mu byo biranye ko bageze aho ngaho ariko n'ahandi hegereye imihana ahasigaye umuhana umwe utarashobotse bahunze kubera ko abantu ntibari bari konje ikintu kigiye kuba kubera ko igihe cyari cyose abantu batekerezaga ko umuhanda ukurikiye nawo waburibushe.
Ni ukuvuga ngo abantu barenga 1,500 ingo zabo zahiye ntibafite aho kujya, abandi bafite ingo bahunze ntabwo bari mu ngo zabo.
Nibyo kabisa. Abo umuntu agereranyije imihanda 20,000 n'abantu inzu zabo zahiye, ubona gisa nk'aho kimeze nk'ikintu gikoze mu buryo buri sisitematike, cyaje giteguye gusamburira abantu mu buryo bukoze neza. Muri iyo minsi icumi guhera iminsi y'ukwa gatanu iyo mihanda yose yagize isa umunsi ku wundi, umunsi ku wundi, umunsi ku wundi, kugira ngo amenye statistike biragoheza abantu bapfumye. Amakuru yihuta usanga bashobora kuba baraheze abantu bagera za 40. Abo 40 ni abantu bahiriye mu mazu, ariko kandi intambara uko ihayira ntihayibera n'abantu nabo barapfa. Abangaba bo turashobora kubona ariko abantu bashobora kuba baje kurenga za 40 bagira basaba bahiriye mu mazu barasiye mu mazu.
Na n'ubu biracyari imirwano hagati y'abamayimayi bagizwe n'abanyintu n'ababembe n'abafurero n'abanyamurenge.
Uko niko umuntu abibona ni ibyo bigenda bigaragara vuba ku maso, ariko hari n'amakuru mu bukeka ko yaba ariyo agaragaza ko hari n'indi mitwe igenda izamo, kubera ko hari akarere kagiye kumara imyaka igiye kuva hafi imwe katubonwa n'imitwe myinshi y'abantu bafite imbunda bavuka mu bihugu biriya duturanye, byaba Burundi, byaba u Rwanda, nabo birakekwa ko ubungubu bari muri izo ntambara.
Ariko usibye urupfu rwa Kawaza Nyakwana rwabaye nk'imbarutso, biragaragara ko hari ikintu umuntu yakeka ko ari ugutoteza ubwoko bw'abanyamurenge bikorwa n'ayo moko yandi. Kuki ayo moko atoteza abanyamurenge, arabahora iki?
Iki cya Kawaza ntekereza ko ari ikintu gituma ibintu bizamuka gusa bikihuta, kubera ko nyuma y'urupfu rwa Kawaza abantu bava ku birometero birenze 180,000 uteka neza ko batari bamuzi, ariko bakaba babonye wenda impamvu nyamukuru. Iyi ntambara abantu bayikurikirana mu buryo bwa hagufi babona igiye guhura n'ikintu cyitwa komine ya Minembwe. Komine ya Minembwe abantu babona muri bwa buryo bugufi. Komine ya Minembwe ni komine kimwe n'izindi zose zajeho n'izindi zihaye zizaho, ariko hakazamo cya kintu cya bamwe bavuga ngo bamwe niyo banyiri butaka abandi si banyiri butaka. Abo bajya bishyita ko ariyo banyiri butaka baravuga bati komine ubwije muri Minembwe ko ikihugu kiragiye kigiye mu maboko y'abantu bamwe bazabita ko ari abashe. Kuva iyo komine igiyeho tumaze igihe mu bintu by'iwe kuzamuka, ibyo ntambara uko njyewe nzireba uyu munsi uko zisa ni zigamishije kumara ku iyo komine. Ubu nunazireba neza tugiye guhura neza n'izindi zabaye muri iyi minsi yanjye ishize zabereye mu Bijombo, kubera ko mu Bijombo aho naho n'ahandi hari indi antike iyobowe n'abanyamurenge icyitwa Hokuma. Ubu ni Hokuma ya Bijombo iri mu bizamuka hariya biba bivuga ngo bamwe ni abashyitsi abandi nibo banyagihugu abandi nibo bageze imbere mu byitwa Autochtoni. Nibyo niyo ntambara iri hariya.
Nta hantu na hamwe turimo kubona leta, nta hantu na hamwe turimo kubona ingabo, igisirikare cya Kongo cyinjira ngo gihoshe intambara hagati y'abaturage bacyo, biraterwa n'iki?
Ni kuvuga hano hantu nta leta ihari. Ibi bintu ndi kukubwira umuntu ari kurashobora kugira ngo ni inzozi cyangwa ni igitoyi. Icyo ni cyo kibazo kiri muri Plaine de la Ruzizi. Ubu ngubu muri Plaine de la Ruzizi yitwa Sheferi y'Abarundi yahindutse Sheferi de la Plaine. Abafurere bagiye bagira umushefu de gutuma Abarundi bakagira umushefu de gutuma mu muhano umwe, leta ntiyashobora kugira imbaraga zo kuvuga ngo dore ko itegeko rivuga rikwiye kubahwa muri ubu.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11:00 kugeza saa 2:00, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Unaho ni wa mwanya w'ikiganiro Amerikana caranze Amerika mu bihe vya kera hamwe no muri ibi bihe vya none. Ikiganiro mwateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Mwaramutse neza ejo bundi kuwa mbere ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ibyogajuru NESA cyatangaje ko kirimo gitegura kohereza umugore wa mbere na mbere ku kwezi bitarenze umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Umuyobozi wa NESA Jim Bridenstine yaravuze ati umugore wa mbere uzakandagira ku butaka bw'ukwezi azaba ari umunyamerika kazi mu myaka itanu iri imbere. NESA yavuze n'izina ry'icyogajuru kizamugezayo ni Artemis. Artemis ni izina ry'imwe mu mana z'abagore z'Abagereki bo mu myaka ya za 300 mbere ya Yesu. Ni impanga y'indi mana ariko yo y'umugabo Apollo. Apollo ni icyongereza cya Apollon mu Gifaransa. Apollo ni naryo zina NESA yahaye icyogajuru cyagejeje bwa mbere na mbere umuntu ku kwezi mu kwa karindwi 1969. Nk'uko NESA ibisobanura, kohereza umugore wa mbere ku kwezi ni ikimenyetso gikomeye mu mateka kandi kigamije no gushishikariza abandi bagore kwitabira ibirebana n'iyogajuru. Mu mateka y'iyogajuru rya Amerika, abagore barenga 50 bayagizemo uruhare. Ariko kugeza ubu abagabo bonyine nibo bagiye ku kwezi inshuro 6. Bose hamwe ni 12 kandi bose ni Abanyamerika gusa. Nta wundi muntu wigeze akandagira ku kwezi uretse bo. Abanyuma bagiyeyo mu 1972. NESA rero nibasha kugeza abandi bantu ku kwezi mu 2024, birashoboka ko bizaba bibaye ubwa mbere umuntu yongeye gusubira gukandagira ku kwezi n'amaguru. Icyogajuru cyagejeje abantu ku kwezi bwa mbere mu mateka ni Apollo ya 11. Yari itwaye abantu batatu: Neil Armstrong wari umukuru wabo commandant, Edwin Aldrin na Michael Collins. Neil Armstrong niwe wasohotse mu cyuma bwa mbere aba umuntu wa mbere na mbere uturutse ku isi ukandagije ikirenge ku kwezi. Urugendo rwabo rwakurikiranwe kuri televiziyo mu gihe rurimo ruba ku isi yose n'abantu bagera kuri 1,500,000 hiyongereyeho abarimo barwumva ku maradiyo. Ibigo bya televiziyo 36 byari byohereje abanyamakuru 3,497 n'ibikoresho byabo ku cyicaro gikuru cya NESA i Houston muri leta ya Texas mu majyepfo yo hagati mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshingano ya mbere ya Apollo ya 11 kwari ukugeza abantu ku kwezi bwa mbere mu mateka y'umuntu no kubagarura ku isi ari bazima. Wari umuhigo w'igitangaza kuko isi yose yari yiteguye ko bashobora kuzimira. Ndetse perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'icyo gihe Richard Nixon yari yateguye ijambo yari kuvuga iyo baza kuzimira koko. Ariko rero baragarutse ndetse baza gukurikirwa n'abandi nyine kugera mu 1972. Aba ba mbere rero baje bazanye amabuye yo ku kwezi arenga ibiro 20. Amerika yayahaye abashakashatsi bo mu bihugu bitandukanye kugira ngo bwa mbere na mbere bayige bamenye uko ukwezi guteye. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, ndabashimiye cyane. Dutegereje yuko umugore wa mbere azakandagira ku kwezi. Mugire umunsi mwiza, murakarama.
Nshuti mwese mukunda iradio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu nyabw'ivyuma hamwe na Fatuma Karara Halimasi yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro. Mwari kumwe na Frederica Nkundikije. Amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi. Turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.